Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Samwe kazi nshuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa gatandatu igenekezo rya munani gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nayo ahagaze kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu mu ntara ya Gitega baragiriza bamwe mu Nyamirama bakorera muri parike nkuru y'igihugu kubaka ibiturire imbere yo kubakira. Muravyumva muri ano makuru. Unyamirama bikande imyaka 15 y'umunyororo nico gihano cakiri unyamirama bi mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa gatandatu yagirizwa gusambanya umukenyezi yarafungiwe mu gasho. Nkuko vyama ku minsi ya gatandatu ikiganiro ku isoko turababwira irungiko ry'abasirikare b'Burundi mu gihugu ca Republika n'intwaro rusangi ya Kongo. Aya n'ayandi ni mukanyi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kuba ikaze kuri radio Inzamba agateka kawe. Abakomiseri bashasha bagize umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi baraye batowe n'inama nshingamateka. Uko ari 13 batorewe ikiringo c'imyaka 4. Ariko ayo matora yabaye abagize umugwi w'abashingamateka w'umugambwe SNL basohotse bagize umugambwe CNDD-FDD ko ariwo wazanye abitoza. Inkuru ya Karine Dusabe.
Mu bakomiseri 13 batowe harimwo indwi b'abahutu, batanu b'abatutsi n'umwe w'umutwa. Pierre Claver Ndayicariye ni umuhutu yararongoye umugwi uhejeje ikiringo, niwe atwara uwo mugwi warabishizweho. Mu kiringo yaramaze harongoye Sever yahahora, hari aberekanye ko igikorwa c'uwo mugwi citayeho cane ivyashikiye ubwoko bumwe. Icegera ciwe Reverend Pasteur Clement Noah ni nziza umututsi, Pascazi Zigamasabo umutukazi akaba ari umunyamabanga w'ibiro vy'uwo mugwi. Umugwi w'abashingamateka w'umugambwe SNL bari basohotse ayo matora agira abe. Imbere y'uko abashingamateka batangura gutora, umukuru w'inama nshingamateka akoresheje imvugo y'agahemo yamagaye abashingamateka ba SNL kwinjira gutora naho atatomoye neza abo avuga abari bo.
Kumbure hari n'abandi bashobora kudikeyeho hanze, nabone turabatumiye baze ntibatinye, turabatumiye baze, ariko naho no kutaza nayo ni demokrasi.
Agatogwasa arongoye umugambwe SNL ariyamiriza ingene abagize Sever bashasha batowe. Arasigura icatumye abashingamateka baturuka muri uwo mugambwe basohoka.
Kugira ngo uhuze Abarundi nuko nawe nyine wabuhuriwemo n'Abarundi bava mu bice by'ubuzima bw'igihugu butandukanye. Tukabona rero ko muri gano mugwi bagomba kugira umugwi w'umugambwe gusumba kugira umugwi w'igihugu. Kuko ubaye ari umugwi w'umugambwe, ibyo kuko byose intambuko ku yindi ubaho kumvikana ku bagize inama nshingamateka. Mugabona nabwira yuko nko ku mugwi witwa ko wari ujejwe kwakira amadosiye no kuyasuzuma bashyizemo umushingamateka umwe wenyine w'umusenero.
Tubibutse ko umugwi Sever utegekanijwe mu masezerano ya Arusha y'amahoro. Igikorwa cawo ni co gutohoza no kurondera kuri ku mabi ajanye n'iyo nyanga rikomeye ry'agateka kazi na muntu ryagizwe mu kiringo co kuva itariki 26 Ruhuma 1885 gushika itariki 4 Kigarama 2008.
Karine Dusabe urakoze. Ugufungwa imyaka 15 kuriha ihadabu ry'ibihumbi 500 n'iso gihano cakiriwe Nyamirama yo muri komisariya y'igipolisi ca Rumonge hari mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa gatandatu, aho yagiriwe n'icaha co gusambanya umukenyezi yarapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu Rumonge. Idonido na Eddie Claude Nahazwe.
Umupolisi azwi ku izina rya Nathanael Ntakirutimana akorera muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge. Amakuru ava ngaho mu Rumonge avuga ko yasohoye umwe mu bigeme bari mu gasho ka komisariya y'igipolisi, yaciye amujana mu nzu y'ingenzi iri muri quartier ya Swahili aho bita kwa General, akaba ariho yamusambanirije. munyuma amusubiza mugasho abafungwa nibo bakomye induru amugarukanye biba biramenyekanye yaciye ashengezwa imbere ya sentare nkuru ku munsi wa gatanu kumuhingamo umupolisi acasaba ko yohabwa umwanya wo kurondera ibyabona bimuvugira hamwe n'umushingwamanza amuburanira nkuko amakuru aba mu munge abimenyesha uwo bararana yemeje ko amasaha avuga ko yataye atariyo we yavuga ko yatashe isaha zitanu z'ijoro ariko umupolisi bararana avuga ko harinze hagera isaha indwi ataramubona ni muri ico kiringo nyene ico caha cyo gusambanya uwo mupfungwa cabereyemwo ayo makuru ava mu rumonge anavuga ko umwe mu bakira abantu kuri iyo hoteli yemeje imbere ya sentare ko yakiriye iyo nyamiramabi n'uwo mukenyezi aje gusambanya amasura yose nta na kimwe yigeze afasha Natanael nkuko amakuru ava mu rumonga vyemeza umushikiriza manza wa Republika akaba yamusabiye gupfungwa imyaka 25 inyuma y'umwiherero sentare ikaba yamuciriye gupfungwa imyaka 15 no gutanga indishi y'akababaro y'ibihumbi amajana 5 bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu mu rumonge bakaba banegura iyo ngendo ya bamwe mu bapolisi yo gusambanya abigeme n'abakenyezi bitwaje icyo bari
edikode minahazwe wakoze tukiri mu nyamirama binyene bamwe mu nyamirama bibakorera muri parike nkuru y'Igitega baragirizwa kwaka ibiturire ababitura abanyagihugu b'Igitega bitura izo nyamirama bi bavuga ko igihe cyose babasaba kubanza kubafumbatisha imbere kubakira basaba ababakurira gukurikirana ico kibazo mbere izo nyamiramabi zigashengezwa inkuru twateguriwe na Pierre Gahungu
abanyagihugu bitura inyamiramabi bita aba OPG bakorera kuri parke nkuru ya Gitega bavuga ko igihe cyose bagiye kurondera gufashwa nabo ba OPG bahetse bakakwa amafaranga igihe cyose basaba ko uwo bitwarira yohagarikwa abo banyagihugu bavuga ko inyamiramabi zisaba amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 uyu numwe mu banyagihugu b'Igitega avuga ko yagiye kwitura inyamiramabi zigashize musaba kubafumbatisha
oya no kuri nakamara maza wera na Tennyson kuri parke ya Gitega yateye ubwoba abo aba OPG nahaye uburenganzira bwo kwaka amafaranga abantu baje gusaba urupapuro bita manda bwo guhagarika abantu nashobora guha urupapuro bita manda utamuhaye amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 icyongeraho kuri ibyo kandi ni uko abakaze cyane ni umupeji ko Janine akorera mu nimero 25 muri parike nkuru ya Gitega arakubwiza ukuri neza kuko urupapuro adashobora kuruguha mu gihe utamaje kumuha amafaranga imbere ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 ubundi ni umupeji ko amerasa akorera mpande yiwe basha kubwira yuko atajya ubusa aterego ubusa
bakavuga ko mu gihe uwitwara ariko ayishuza amafaranga amafaranga uwitwariwe yishuye aciye mu minwe y'inyamiramabi irasubira igakura ko agahembo kayo bivanye nuko amafaranga yishuwe angana nkuko bivuga nabo banyagihugu basaba inzego zikurira izo nyamiramabi gukurikirana ico kibazo abagiwe n'icaha bagahanwa
turatangaza nuko abapeja rumasa amafaranga nko kumenga ntibari ku kazi k'igihugu kandi nko kumenga ntibari kubahembwa imishahara nukuri turasabye sewa rundi yene cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimi arabe asimbire muri parke nkuru ya Gitega turasaba kandi n'abarongoye ubutungane mu ntara ya Gitega ko nabo nyine bohaguruka bakaraba ibyo abakozi babo bariko barakora kuko birinda bisubiza inyuma umunyagihugu
Radio Inzamba agateka kawe ntikoshoboye kuronka umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Gitega ngo agirisha avuze ku byo abanyagihugu bagiriza inyamirama bizi korera muri parke arongoye
Pierre Gahungu tugushimire parke ikukira sentare nkuru ya muha yarayifashe ingingo yo kurekura ivyifata kibanza umushingwamanza Sandra Ndayizeye yaramaze iminsi 9 afungiwe mu ibohero rya Mpimba mu rubanza buranira Dr Sahabu Christophe arongoye ibitaro Kira Hospital irekurwa rya Maitre Sandra Ndayizeye ngo ntaworeka kurishima kuko bivugwa na Maitre Janvier Bigirimana umwe mu baharanira gateka kazi na muntu mu Burundi akaba yaranonosoye n'amategeko avuga ko ubutungane bw'u Burundi butoza burafungira abantu busa kugira ngo bwitege gushimirwa inyuma yo guhonyanga amategeko dukurikire Maitre Janvier Bigirimana
iri kugo ry'umushingwamanza Sandra Ndayizeye ntaworeka kurikenguruka kanatsinda birazwi yuko yarafungiwe ubusa birazwi yuko ugufungwa kwe utari guhuye n'amategeko kanatsinda ingendo y'ugufunga abashingwa manza n'ingendo mbi cyane kuko umushingwa manza ntushobora kumwitiranya n'umukiriya wiwe. Umushingwa manza ntiyateza guhogwa akazi akora, umushingwa manza ntiyateza gufatwa nk'uko Maître Sandra Ndayize yafashwe kuko iterabwoba ryamubaye ko ryatumye ahubwo hariho n'ivyo yari yakoze bisanzwe bikora amategeko mu kwitwara asa asokora uyo uko kwitwara. Ariko twagomba kwibutsa yuko ubushikiriza manza ntibushobora kureka gukurikirana abantu bamaze kwitwarirwa ngo ni kubera uwarenganirwa ushanke umushingwa manza yahezye uko kwitwara. Ikindi nacyo twovuga ni uko ubutungane bukwiye kumukura ko iyo ntibayishushe bugaheba gusubira kumukurikirana kuko ibi byo kuvuga ngo bamurekuye ngo yidegembye ngo burane yidegembye, twibaza ko atavyo kuburana bihari ntashaha yakoze yakoze akazi kiwe nk'umushingwa manza abirekuriwe n'amategeko. Hama kandi ubutungane ntibuze bwame bwitega yuko bukomegwa amashingo bwarekuye abantu bwari bwabafungiye ubusa, ahubwo twibaza yuko baba babikoze babakwiye guhanwa kuko gufungira umuntu ubusa ku mwaka umwidegemvyo bihanwa n'amategeko kandi ibintu bibabaza. Tukibaza yuko nk'abashinkiriza manza cyangwa abacamanza bateza kuba mu bantu ba mbere bazi yuko gufungirwa ubusa ari ibintu bibabaza, ari ibintu biba biri mu akarenganyo. Tugasaba yuko leta y'u Burundi cyo kimwe n'ubutungane bw'u Burundi bokora ibishoboka byose n'abandi basigaye bafunzwe nk'umuganga Sahabo biboneka yuko bariko bakurikiranwa mu buryo budahuye n'amategeko nabo nyine boheza bakarekurwa bakidegembya, ubwo bukaba buzoba bubaye ubutungane.
Inkuru iciye ku masongo ubonaho Charles Mbonankira, umurimyi mworozi wo muri komine Kayanza, yarekuwe kuri uyu wa gatanu inyuma yo guhagarikwa n'igendereza ryo mu ntara ya Kayanza. Charles Mbonankira yarekuwe amaze gushikana mu biro bikuru by'igendereza mu gisagara ca Bujumbura ari kumwe n'abandi babiri, o babiri bakaba bagifunzwe n'igendereza aho mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru aba muri bamwe mu begereye igendereza avuga ko abo bagabo bafashwe ku munsi wa kane ku itegeko ry'uwitwa Vincent Ndagijimana batazira Vicente yimba ubutare muri komine Kabarore intara ya Kayanza, ngo yoba abagiriza kuba badoma ku rutoki ku mabi akorera abanyagihugu mu kubanyaga no mu kubafungisha. Ku munsi wa kane abantu batanu bakaba ari bo bari bahagaritswe kuri izo mvo nyene, batatu muri bo bakaba ari bo bamaze kurekurwa nk'uko amakuru ava mu Kayanza abivuga. Mukanya amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe.
Inzamba
nkuko byama ku minsi yose ya gatandatu uno mwanya w'ikigabane ku isoko, uno munsi cyo kigabane kiza guhagarara kwirunge kwa ry'abasirikare b'u Burundi mu gihugu cya Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo ku isoko mugishikirizwa na Eddie Claude Ninazo.
Kwisoko, kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva kwigenekerezo rya gatanu gitugutu umwaka wa 2022 ubundi mugwi ugira kabiri w'abasirikare b'abarundi warinjiye mu gihugu cya Repubulika yaranira intwaro rusange ya Kongo, ariko muri kino gihe ukaba wagiye mu rwego rw'inteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, urwego rufise akazi ko kugarukana amahoro muri Kivu ya Majepfo. Abo basirikare bakaba bahambije abandi barungitswe muri ico gihugu kuwa 15 myandagaro uyu mwaka biciye mu kumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri. None irungi kwa gizo ngabo z'u Burundi mu gihugu ca Kongo vyoba bimariye iki u Burundi n'ababubamwo? Inyishu ni muri kino kiganiro kwisoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekezo rya 8 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 mukagishikirizwa na jewe Eddie Claude Ninazwe.
Kabutegeka Change wisi nyongozi
inama nkuru y'umutekano mu Burundi yaratanze insiguro kuri ico gikorwa kijanye abasirikare b'abarundi muri Congo ku bwa Colonel Pierre Claver Nzisabira umunyamabanga ntagayezwa muri iyo nama y'umutekano asigura ko bajanywe no kugarukana amahoro muri ico gihugu kuko vyasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye muri Kenya kugenekerezo rya 2020 heshi umwaka w'2022
murazi yuko muri Congo hariko harabera intambara warumvise yuko barungitse ingabo zacu kujya gufasha kugarura umutekano muri Congo tubisabwe na leta ya Congo burya ari abatabitegereye neza tuzorungika imice ibiri y'ingabo z'Urundi muri Congo umuce wa mbere nabo twasabye na Congo yonyine muri relation bilatérale umuce wa kabiri nuwo tuzorungika ejo wasabwe na karere ka Afrika y'ubuseruko abo bose bazokora bakorera hamwe intumbero nimwe yo kugira ngo tubafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Congo y'ubuseruko muzumve neza rero yuko iyo giye kwangurukanya zikoga yemwe be kubunga wangurukanya washobora kukwitubuye muji ushobora kuhasiga na wewe amagara urashobora kuhakomerekera wagiye kwangurukanya mugabo ugaruka ngo widoge kuko uba uri kuragarura amahoro n'umutekano hagati y'abavukana
abo basirikare bakaba bahambije uyundi mugwi w'abasirikare b'abarundi barungitswe muri Congo mu kwezi k'umunani guheze kuja guhiga imigwi yitiriwe iyiterabwoba iri muri Kivu y'amajepfo harimo n'abagwanya leta y'u Burundi nkuko byamenyeshejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi inyuma yaho barungikiwe muri ico gihugu bamwe mu banyepolitike b'abarundi baribaza akunguko u Burundi bukura muri izo ntambara zibera muri Congo kuba Frederic yavuga inyumvira izo ntambara zihira ubwa mbere na bategetsi mu gisirikare uwo arongoye runani rwa politique Sefor Arusha akababazwa nuko u Burundi bukoresha amafaranga menshi muri ivyo bikorwa kandi yokoze mu bindi bisata
u Burundi bwarungitse abasoda muri Congo hisunzwe uwo mubonano wabaye hagati y'abo bakuru b'ibihugu babiri ariko abo basirikare bari bagiye tumaze imitsi twumva ko hari abasirikare b'abarundi muri Congo byabisigura yuko uwo mubonano wabo bagabo babiri b'abakuru b'ibihugu waje wisunga ibyari bisanzwe bihari mu gihugu cy'u Burundi na Congo mu rwa mbere niyo waragiye mugabo biciye muri ayo mategeko bavuganye ariko rero abakuru b'ibihugu nabo bo muri karya karere ingingo yabo bafashe barashyize mu ngiro kuko leta y'u Burundi ivuze yuko igiye kurungika abandi ariko biciye muri iyo nzira y'umwumvikano bagiraniye hagati y'abo bakuru b'ibihugu bo muri karya karere be none umutekano w'abanyagihugu b'abarundi ibyo bintu arico byamarira uretse no ku mutekano no ku byerekeye inyungu za gufajama era utunzi twovuga ko atakintu mu byukuri bimarira igihugu kubera iki kubera ko turabye abasoda bagiye muri za Somalia bakagenda hariya muri za Sudani bari muri Centrafrique amahera avamwo na Camaria Barundi uretse ko ayo fitiye akamaro barya abantu bategeka igisirikare bategeka igihugu barya ba general abo niyo bafise mu inyungu bariko barakamisha ibintu byo kurugika abasoda hanze ariko umunyagihugu haba ku mutekano wiwe haba ku butu nzibwiwe ntawobesha n'ukuri neco bimariye umunyagihugu ari hariya ku mutumba yumva bivugwa ariko nta mibereho yiwe ihinduka ngo kubera ko leta yurumutse abasoda hirya canke hino haheze imyaka bavuga iyo mirwi iri muri Congo iyo mirwi iri muri Congo none iyo mirwi barayirwanya ntihera none nambi idahera umva bimwe tushobora gusanga ari uruhendo hamwe twovyiga neza ko atari ibintu by'urugwitwazo bafise izindi nyungu kurikiranira hari ikimenyamenya yuko ari urugwitwazo nacyo gituma bavuga iby'ibiganiro ngo bavuge bati nimuze duhurire inaka turaronse umuhuza tugiye kuganira ibi n'ibi n'ibi kuko urumva iyo ngwano yo cihagarara iyo ngwano ihagaze nayo ibyo barondera bigabya bikibandanya nacyo gituma bavuga bati reka tugume tumva ko tugiye kurikirana imbere kurwana
bizokunezera bakimura ikigeranyo cyasohotse kwa 27 mu kakaro uyu mwaka cishiramwe IDHB yaranira gateka kazina muntu mu Burundi kimenyesha ko kuva muri Kigarama umwaka uyu 2021 igisirikare cy'u Burundi cyarungitse abasirikare barugwa mu majana muri Kongo gutuza imigwi igwanya leta y'u Burundi ariko Gitega na Kinshasa bakaba bagumye bahakana ayo makuru. Ni hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko tuno musi Edi Claude Nazwe ni generale ko ndakibashikiriza ndabahe isango ku munsi wa gatandatu za mu kiganiro nk'iki.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Edi Claude Nazwe urakoze. Ubu naho dukurikire amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwe turanyije tuyashekerezwa na Karine Dusabe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwe. Tuyatanguje ku kimenyesha makuru SOS Media cyandika ku bijanye n'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania aho abashika 470,750 bafashwe n'igipolisi cya Tanzania kuri uyu wa kane igenekerezo rya 6 kuno kwezi mu gihe bariko bashaka guhunga ico gihugu baja mu bihugu by'aka karere. Amakuru atangwa n'ibiro bijejwe uruja n'uruza mu gihugu cya Tanzania nk'uko ico kimenyesha makuru kibandanya kibivuga yemeza ko abo barundi baba bashaka kuja mu bihugu by'u Rwanda, Uganda na Kenya. Umutekano muke, ukubaho nabi, ibifungurwa bidakwiye, hamwe no kubuzwa gukora udukorwa two kwiyungunganya, ni bimwe mu bituma abo barundi bahungiye muri Tanzania batabakomoka. Ikiza kivyunyura ngo nuko bugaraniwe mu makambi kandi bikaboneka ko bashaka kubirukana ku nguvu. Kubwa SOS Media, ibitekerezo bitaha ku gushaka kwabo byaragabanutse, ari naco gituma leta ya Tanzania bakorera amaroregwa. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru cyabandanirize ku imenyesha makuru iwacu cyandika ku makuru y'umutekano muke urangwa muri quartier Jabe zone bwiza ni mu gisagara cha Bujumbura. Ababa muri iyo quartier bavuga ko bamaze ikiringo cy'umwaka bararanye buca kubera imigwi itwaje amahiri n'inkoho yiba abanyagihugu. Ku igenekerezo rya kabiri za kuno kwezi hari umukenyezi muri quartier ya Jabe ya gatatu yakubiswe yongera arakomeretswa n'umugwi witwaje amahiri n'inkoho. Muri iryo joro nyene umuhungu we yarakubiswe arashaya n'umugwi w'abantu 8 bitwaje imipanga, inkoho zo mu bwoko bwa pistole n'ivyuma vyugurura rusenya nzugi. Ico gihe yibye telefone ngendanwa 4 n'amafaranga y'amarundi agera ku 600,000. Ubundi muryango ngaho nyene kwijabe waratewe kabiri n'abo basuma mu kwezi kwa kane no mu kw'icenda uno mwaka barakomerekeje umuntu bamwiba na telefone ngendanwa. Tukibandanya n'ico kimenyesha makuru kiravuga kuyubakwa y'urugomero rw'umuyaga nkuba wa Ruziba ryarangiye ariko havuka ibindi bibazo. Kuva mu mwaka 2018 ishirahamwe ry'abashinwa Sinohydro ritanguye kubaka urwo rugomero ntigigeze ritanga amafaranga yo kuziganiriza abakozi muri NSS kuri abo bakozi bashika 500. Ikimenyesha makuru iwacu cyaravuganye n'umushingwamanza w'abo bakozi aho yavuze ko hariho abamugaye biturutse ku masanganya y'akazi, abandi nabo bakora amashaha arenga 10 ku munsi bongera bakora iminsi y'akaruhuko. Abo bakozi bagatinya ko bazogenda zirayoye mu gihe basaba amafaranga angana na 600,000 z'amarundi. Imbere yo gusozera no makuru tubabwira ibyanditswe na Buhundi Echo kiti Uburundi bufite amaratiro menshi yoshimisha ingenzi ariko ingorane ngo nuko habura byinshi kugira ngo ayo maratiro agendegwe. Buhundi Echo kivuga ibura ry'inyubako, amabarabara, inzu z'uburiro, amahoteli, utuzu twa sugumwe n'ibindi biri mu ngorane zikomeye bituma ingenzi zidahurumbira ibyo bibanza by'amaratiro. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwe. Mwari kumwe na Karine Dusabe kandi ndabifurije kuranirwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ino ngao lero duche dusoze ano makuru kwa wateguulie mshimile mwezi mwese mwayateze yombi wagenzi banje wateguye ndabashimiye alisa kimana mwari kumekulimiko ndabaseze ye na huvuta.